Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano Washington muzindukanye na Joy Diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza makuru tubafitiye muri kano gatondo tuyahera kuyagezwe hirya no ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Diane, tuyahera mu yavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ejo ku munsi wa kane yari yemeje gufata ingingo ruhasha ku mihari yitwaje ibirwanisho mu buseruko bw'igihugu ciwe. Iyo mihari imaze kwica ibihumbi by'abasivile hamwe n'ibindi bihumbi byateshejwe ingo zabo. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru ku murwa mukuru Kinshasa, Tshisekedi ari kumwe n'umukuru wa kanama kabura ya Charles Michel yavuze ko agiye kurondera umuturama uzogabanya ubwo bwicanyi mu buseruko bw'igihugu. Ibi abishikirije inyuma y'umushikiranganji wa mbere aherutse kuvuga ko ako karere gashobora gushirwa mu bihe bidasanzwe nk'ivyo mu ntambara kubera ubwicanyi buhakorerwa. Jean-Michel Sama Lukonde yabwiye abashingamateka ku munsi wa mbere ko ingingo zose zishoboka zizofatwa. Akarere ko mu buseruko bwa Congo gakekwa ko karimwo imigwi 122 itwaje ibirwanisho iri mu ntara zose ziri kuri ubwo rubibe. Papa Francisco umwungere wa Ekleziya Katolika ejo ku munsi wa kane yarasohoye itegeko rirwanya ruswa risaba abategetsi b'i Vatikano barimwo abakardinale gusinya urwandiko bacinjira mu mabanga aho bazokwemeza ko atamatohoza ariko arabakorwa ko canke atacaha kibakurikirana kijanye n'iterabwoba no kuba badakurikiranwa kandi nuko badatanga amatagisi. Aya mategeko mashasha ari mu rugamba papa yamyemwo ko kurwanya ibiturire mu bategetsi ba Ekleziya Katolika ibaye ingingo ruhasha afashe kugira ntihagire abakozi b'i Vatikano baja mu bikorwa by'ubunyonyezi bw'amafaranga.
Washington, ijwi rya Amerika.
Umuryango w'ibihugu byo mu burengero bw'isi byishinze kugwaniriza umwansi hamwe OTAN waratanguye gukura abasirikare bawo muri Afghanistan inyuma y'ingingo ya Perezida Joe Biden yo gukurayo abasirikare ba Amerika. Umwe mu bategetsi b'uwo muryango yabishikirije ejo ku munsi wa kane. Uwo muryango ufashwe mu mugongo na Amerika wemeye muri uku kwezi gukura abasirikare bawo 9,600 ufitiye muri Afghanistan. Uwo mutegetsi wa OTAN yavuze ko umutekano w'ingabo zabo ari ushigwa imbere kandi ko ingingo zose zikenewe zizofatwa kugira batahuke amahoro. Perezida Biden we yavuze ko gushika ku itariki ya 11 y'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka abasirikare ba Amerika bose bazoba batahutse. Muri Amerika igipolisi cy'inyamiramabi FBI kimaze gufata abantu barenga 430 bagirwa kuba baragize uruhara mu gitero cyabaye ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere ku nyubakwa ya Capitol. Umutegetsi muri ico gipolisi yabishikirije ejo ku munsi wa kane avuga kandi ko igitigiri cy'abafatwa kikibandanya cyiyongera. Aba 430 bamaze gufatwa barenga icya kabiri cy'abanywanyi bashika 800 uwahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump bari muri icyo gitero cyari gitumbereye kuburizamwo iyemezwa ry'insinzi ya Joe Biden. Ku mugabane wa Buraya umuyobozi wa OMS kuri uwo mugabane Hans Klug yavuze ejo ku munsi wa kane ko ibitigiri by'abantu bashasha bandura COVID-19 byagabanutse bishimishije mu ndwi iheze ku nshuro ya mbere mu mezi abiri. Klug yavuze ko abinjizwa ibitaro hamwe n'abafa bagabanutse mu ndwi iheze ariko aragabisha ko uwo mugero ukiri ntambamyi kuko abandura bakiri benshi mu bindi bice.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuheje kudushikiriza yose. Nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Ndabashimire komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ko ari mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda aho turi kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Ingingo nkurunguru z'igice cya kabiri cyano makuru agiye kubandaniriza mu karere k'ibiyaga bigari. Abarundi barenga ijana bahungiye mu ikambi y'agategekanyo ya Kavimvira iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo baraye bakoze imyiyerekano yo kwiyamiriza ubuzima bubi babayemwo bongera basaba gutahukanwa mu gihugu ca Burundi kugira ngo baruhuke ubwo buzima.
Twebwe icyiyumviro twafashe nk'abantu twafashe ikibazo cy'uko twoza tugahunguka tugataha tugasubira iwacu mu Burundi yo twavuye tukagenda gupfuma dutesekera iyo
cyaka gutaha kubera ubuzima bwo mu ikambi bwaratunaniye twideparashe tugashikana mu kigo bariko baratubwira ko bagire batujabukane Burundi tumaze kuhashika twasanze batanga amafaranga kugira bajabugwa abo bantu twebwe rero duca turayabura.
Aba ni bamwe mu Barundi babarizwa mu ikambi y'agategekanyo ya Kavimvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu Rwanda muri make abanyagihugu bahitwa Nyamasheke turi mu burengerazuba bw'ico gihugu bamaze imyaka ishika ku 10 barindiriye gusubizwa amatongo bemeza ko banyazwe na leta basaba gutunganirizwa vyose turabirambura muri ano makuru mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe musangwe ikaze inshuti bakunzi bacu. Amakuru ya karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu gihugu cy'u Burundi inama nshingamateka iheruka gutora itegeko rifuta sentare n'igipolisi karuhariwe mu kurwanya igiturire la cour et la brigade anticorruption mu Gifaransa. Umushikiranganji w'ubutungane yasiguye ko ivyahura bikorwa n'izo zego zibiri ubu bigiye gushigwa mu minwe y'amasentare n'amaparke yose ari mu gihugu. Amashirahamwe arwanya ibiturire avyamiriza yivuye inyuma kubera iki za mgenzo atu Pierre Claver Nyonguru ari Kigali mu Rwanda.
Ububasha bw'inzego zibiri karuhariwe mu kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta bwashezwe mu masentare n'amaparike atandukanye mu gihugu. Imbere y'abashingamateka batoye iryo tegeko kuri uyu wa gatatu, umushikiranganji w'ubutungane Janine Nibizi yarasiguye akarusho ko gufuta sentare jejwe kurwanya ibiturire n'igipolisi kidasanzwe byahora bikorana.
Umuntu wese ari karakurikiranwa gucaha kijanye n'igiturire cyangwa kunyonora itunga ry'igihugu, amatungo yiwe bizobanza bikabasize kuko ubundi bwo urubanza rwaza gucika agace arondera ngena kumbwisha ya matungo yari afise. Bigaragaye neza yuko yanyuruje itunga ry'igihugu leta yisubiza ivyayo cyangwa yari igiturire cya muntu, ibyo bintu bibanze bisubizwe neza.
Nao biru uko ishame jigenga Oricom jishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ribona ko ifutwa gizo nzego zibiri rije gusubiza inyuma umugambi wo kugwanya ibiturire. Gabriel Fyiri atwara Oricom.
Ivyo rero mu ishame Oricom dufata ko ari gusubira inyuma cane mu buryo bwo kugwanya igiturire kuko bihonyanga itegeko ryo kugwanya igiturire ku isi hamwe n'amasezerano ya Afrika yo kugwanya igiturire yose akaba yashizwe ku ikumu n'u Burundi. Kubona rero abasuma ari bo batsinze, twebwe tubona yuko ibi bintu bizogirira ingaruka mbi igihugu mu bijanye n'ubutunzi, mu bijanye na demokrasi, mu bijanye n'agatakazi na muntu, mu bijanye no gukomera kw'inzego. Tukipfuza yuko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo izinzego naho zari bikanganyoni izisubiremo.
Na bamwe mu bashingamateka baratewe amakenga n'iyo ngendo nshasha yo kugwanya ibiturire bagasaba ko byo kwitonderwa.
Nta muntu ndabona yinjiye mu mabanga babwira ati erekana itungo ufise, mbega yo tubwira ubuhinga bushasha azanye mu byukuri bw'ingene bizoboneka yuko iritunga afise ari rya leta kandi igihe yinjira atakintu kimwe yerekanye.
Aha ishirame Oricom riterera ko abategetsi bose bo kwerekana amatungo bafise imbere yo kuja mu mabanga y'igihugu.
Ubwa mbere nuko inzego zibijejwe ariho zihera kugira ngo zirabe vyukuri yuko batagize ubutunzi budagira insiguro, ico mutwita mu Gifaransa enrichissement illicite. Ikigira kabiri nuko baheza bagakora batiyumvira ivyinda zabo n'izinyungu zabo mugabo bagaca babumbwa n'umushahara wabo gusa bigira kwa kamaro nuko ubutunzi bwari kuja mu minwe y'akagwi k'abantu bakeyi buca busaranganywa hagati y'abarundi bose ico twita mu gifaransa redistribution des ressources
yamara mushikira nganje ubutungane Janine Nibizi arizeza ko ingendo nshasha y'ukugwanya igiturire ahubwo arizotuma amatungo ya leta acungegwa neza avuga ko mu masentare yose hazoshigwaho umugwi ujejwe ico gisata
ubu no kuvuga ngo leta igiye guhagurukira guhana aba bantu rero bajye ibiturire bakaba bari bajejwe no kubigwanya ntibarengeye amategeko nabo nyene bazohagurukirwa kandi bahanwe kugira umuntu barinde bajya kuraba amatungo yiwe batimbe basha yoba yari yarayashikirije imbere y'uko aja mu mabanga nuko haba hamaze kuboneka bati urya muntu bimeze gute ariko arakurikiranwa
Inyuma y'izo nsiguro z'umushikiranganje w'ubutungane inama nshingamateka yaciyitore igitegeko idahiga imanze
kwishima tukishimiza kuri igikeno gikorwa cy'iteka baritose kugira ngo baritore rimeze neza baritore ijana ku ijana
mu karere ka Afrika y'ubuseruko Burundi nico gihugu ca mbere kirangwamwo ibiturire byinshi nkuko byerekanwa n'ikigo kigwanya ibiturire ku isi Transparency International iki gihugu ni nacyo ca mbere gifuse sentare n'igipolisi bidasanzwe bigwanya ibiturire mu karere ka EAC ni mu gihe amatohoza aheruka gukogwa ntibanki y'isi yose hamwe n'ikigega mpuzamakungu c'ubutunzi FMI yerekana ko Uburundi buri mu bihugu bitanu vya mbere bikenye ku isi Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
Pierre Claver Niyonkuru urakenewe kuri iyo nkuru yawe abakunzi b'ijwi ry'Amerika bashobora kongera gusanga kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mu gihugu cy'u Rwanda naho bamwe mu basangiye dosiye na Paul Rusesabagina baraye batanguye kwiregura ku vyaha byose bagirizwa aho bireguriye ijwi ry'Amerika ryari ryaharungitse umumenyesha makuru wayo ikigali mu Rwanda Assumpta Kaboyi
Sengimana Heremane wabaye umuvugizi wa Iferene asimbuye Nsabimana Kariste Sankara na Colonel Nizeyimana Marke wahoze ari mu ngabo za Iferene nibo bireguye kuri uyu wa kane bombo ko ari babiri bemeye ko babaye mu mutwe w'ingabo wa Iferene ariko bavuga ko batari bazi ko ari umutwe w'iterabwoba ubushinjacyaha buvuga ko abireguye uyu munsi bagomba kuryozwa ibikorwa biri mu bwicanyi bwakozwe n'abarwanyi ba Iferene kubera ko bari mu nzego z'ubuyobozi z'uwo mutwe cyakora bireguye bavuze ko ubushinjacyaha bukwiye kugaragaza uruhare rwabo rutaziguye naho abakoze ibyaha bakabiryozwa ku giti cyabo buri wese yahawe umwanya wo gusobanura ku byo ashinjwa n'ubushinjacyaha Nsengimana Heremane aregwa ibyaha bibiri birimo kureba umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo no kuba umutwe w'iterabwoba uyu Nsengimana avuga ko yinjiye muri Eferene mu mwaka w'2018 yinjijwemo na Kariste Nsabimana Sankara bari baziranye nyuma y'umwaka umwe gusakaza kugirwa umuvugizi wawo yasobanuye ko nubwo yabaye umuvugizi wa Eferene ibyo yavugaga byose yabaga yabigawe n'abamukuriye wagasabwa kubitangaza gusa Nsengimana yavuze ko nta hantu yahuriraga n'abayobozi ba Eferene ndetse ko na Rusesa bagena tigeza mubona cyangwa se ngo amuvugishe kuko we n'abaprezida bagenzi be bagiraga inama bahuriragamo abandi batabizi mu magambo ye yagize ati ntibashakaga ko ibintu byabo bimenywa na bose nge nari umuntu usanzwe nawo nahuriye na Rusesa bagena ndetse nta na nimero ya telefone nari mfite Uwunganira Nsengimana Heremane Maitre Rugero Jean asobanura ku cyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba umukiriya wakurikiranyweho yavuze ko amasezerano yabaye mu kurema MRCD biterekana uruhare na rumwe rw'umukiriya we ati naho byerekana ko Nsengimana yabaye umunyamuryango wawo turagaragaza ko inyandiko zerekana abanyamuryango b'uyu mutwe nta Nsengimana urimo bityo yasabye urukiko ko rwazemeza ko yunganira tigeze aba muri MRCD umusirikare wari ufite ipeti rya Colonel Nizeyimana Marke nawe yahawe umwanya araburana kuri uyu wa kane washinjwa ibyaha icyenda akaba yarafatiwe mu ngabo za FN afite ipeti rya Colonel nawe hakana ibyaha ahubwo akabasanga atarakwiriye kuba afunzwe yavuze ko itegeko riteganya ko abahozi mu bacengezi batagezwe mu bucamanza ahubwo bajyanwa mu ngando bazisoza bagasubizwa mu buzima busanzwe ibyaha akurikiranyweho birimo ibyo kuba mu mutwe w'iterabwoba ubwicanyi bwabereye Nyabimata n'ibyo gusahura abaturage byose arabihakana Colonel Nizeyimana yavuze ko nta gikorwa cy'iterabwoba yakoze ku butaka bw'u Rwanda ndetse n'ubwo Kongo yagize ati sinigeze ntanga amabwiriza muri ibyo bikorwa by'iterabwoba kugeza ngeze mu Rwanda nibwo namenye ko FRN nari umutwe w'iterabwoba. Colonel Nizeyimana Mark yavuze ko icyaha cy'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba bashinjwa nacyo atakemera. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko uyu yahoze ari mu bayobozi bakuru ba FRN ari nayo yoherezaga abarwanyi benshi mu bagabye ibitero mu Rwanda. Colonel Nizeyimana yavuze ko icyaha ari gatozi ku buryo bagabye ibitero muri Nyabimata n'ababishyigikiye babibazwa ndetse n'abibye abaturage bakabikurikiranwaho. Colonel Nizeyimana yavuze ko atemera icyaha cy'ubwinjira cyaha by'ubwicanyi n'igikorwa cy'iterabwoba. Nyuma yo kwisobanura kw'abo baregwa babiri hasigaye urutonde rw'abaregwa 17 batarahabwa umwanya. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze, ucudukundira tugume mu Rwanda ariko twerekeza i Nyamasheke mu burengerazuba ahavugwa abanyagihugu bo mu murenge wa Karambi bemeza ko bamaze imyaka igera kuri 10 barindiriye gusubizwa amatongo bavuga ko bambuwe na leta ariko amaso akaba yaheze mu nzira bakwa ayo matongo basiguriwe ko ari aya leta ariko nabo baza kwerekana impapuro izemeza ko ara yabo. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yavuganye na bamwe muberwa n'iki kibazo.
Ibya karere kavuga ngo amasambu na ya leta, tukibaza leta ari iki bikatiyobera? Niba leta ari abayobozi ba karere, niba leta ari guverineri, niba ari ministere, ntitubizi.
Ikibazo cy'ubutaka abaturage bo muri Karambi batumvikanaho n'inzego z'ubutegetsi muri Nyamasheke cyatangiye gufata intera mu mwaka w'2011. Abo bavuga ko umushinga wo guhinga icyayi ndetse n'uruganda rugitunganya rwa Gatare ari byo byabaye intandaro yuko kubanyaga amasambu hanyuma akegukira uwo mushinga.
Akarere kemerera koperative guhinga icyayi, kayemereye hegitari 1,500, niko badusobanuriye, ni nako biri mu mwanzuro wa njyanama yemereye koperative guhinga icyayi. Ariko bagiye gukoresha ibyangombwa, bakoresha ibyangombwa bifite 2,133, ubutaka ntibukura, nta gitubura kindi babushyiramo, ubwo nawe urumva ahubwo butaka bwari buvuye n'abaturage twari dukimbijwe.
Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu, abaturage bakomeje gusiragira mu nzego zitandukanye ngo barebe ko ubutaka bwabo bwakurwa kuri ubwo bwahawe koperative ikora ubuhinzi bw'icyayi ya Kotega. Imyaka irasaga 10 ntakirahinduka. Inkomoko y'ubwo butaka bavuga ko ari ubukebe abasekuruza babo bahawe ku bw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa mu gihe cy'inzara ya Ruzagayura. Bivuze ko haba ari hagati y'umwaka w'1942 n'1943 dukurikije iby'ibitabo by'amateka bigaragaza ku bijyanye n'iyo nzara, bagasanga kwamburwa ubutaka nk'ubwo ari akarengane gakabije.
Sogokuru yarakebesheje iyo sambu tuyibamo gutyo ubumaze imyaka 50, urumva niho navukiye. Nyogokuru niho yaguye, niho ashinguye kuri iyo sambu. Ariko byaratangaje baje kwitwambura karere kakavuga ko iyo sambu atari yacu ngo ari ya leta.
Mu byukuri kuba ahantu haravukiye sogokuruza, sogokura kasazira, badata bakasazira, natwe nka dore mu nyujije imyaka 52, nanjye nari mpasaziye. Ariko kugeza n'iyi saha kumva wakumva ngo va muri iyi sambu butaka si ubwawe, wumva ari ikibazo.
Ibyemezo byagiye bifatwa kuri iki kibazo birimo n'icyuko ababa bafite ibyangombwa by'uko ubwo butaka babukebewe bahabwa ingurane, byose abaturage bavuga ko bitigeze bishyirwa mu bikorwa kugeza n'uyu munsi.
Ahagana 2017, itsinda rishyizweho na guverineri w'intara ryaraje ririmo abayobozi batandukanye rishyira abantu 11 ku rutonde bari barakebewe na leta. Byakomeje gutyo, umuyobozi agahinduka mujese tukakimubaza, nyine baduhindura nk'abasazi.
Twandikiye n'akarere tubereka n'ahandi hantu tuti noneho niba nta handi mufite ubutaka, hari ahantu turi kubona muri kujya murandura amashyamba ya leta n'ubundi hano mu giturage hakwiriye guturwa. Aho hantu mwahaduha, aho hana karere kanze kuhaduha.
Nyuma y'imyaka isaga 10 bambu ubutaka bita ko bwahoze ari ubwabo, ingaruka ni nyinshi ku isonga ubukene.
Ureba umuntu wambuwe ubutaka bwe muri 2010 kugeza ubu muri 2021 atagira ahantu ahinga, urumva uwo muntu yatera imbere ate ko azagumya mu cyiciro cya nyuma cy'ubudehe n'ubundi asohora asabiriza kandi aho hantu mbere hari habatunze.
Kugeza uyu munsi abana bacu abenshi kwiga ubwo byarananiranye, bamwe babaye indara muri za Kigali, abandi baturage barahunze bibereye za Kibungo barakwiragiye igihugu.
Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Nyamashekezo ziravuga ko ibyakozwe bikurikije amategeko ko abo baturage bambuye ibya leta bari barigabije. Madame Mukamasaba Polonia uyobora ko karere ku murongo wa telefone kandi yabwijwe rya Amerika ko umuturage wese wagaragaje icyangombwa cy'ubukebe yasubijwe isambu ye.
Aya masambu abaturage bavuga ni amasambu ya leta, aho abaturage bari barigabije amasambu ya leta barahatura handi bahatera amashyamba. Ibyo rero nibyo ubuyobozi bw'akarere twarebye tubona umuturage agomba gusubiza ubutaka leta. Buri muturage wese ufite icyangombwa twamusubije ubutaka bwe. Ubutaka bwasigaye ni ubwa leta kandi buri kubyazwa umusaruro n'abaturage.
Nyamara abo baturage bavuga ko kuri 11 bagaragaje ibyo byangombwa bakemererwa ingurane z'ubutaka, umwe muri bo ariwe wahawe ubusaga gatohe gitarenye. Icyakora uyu nawe ntiyahawe icyangombwa cyabwo kuko abashinzwe iby'ubutaka basanze ubwo yahawe bwarabaruwe kuri Minisiteri y'ibidukikije. Mu baturage basaga 300 bahoze batunze ubwo butaka bo bavuga ko bugera hafi kuri hegitari 200. Benshi bagiye bacika intege zo gukomeza gukurikirana iki kibazo nyuma yo kwisanga batagifite ibyangombwa bigaragaza ko bakebewe n'umwami nk'uko ubutegetsi bwabisabaga. Abagihanyanyaza nabo bagatabaza umukuru w'igihugu.
Niba byashobokera ijwi rikaba ryagera ku mubyeyi wacu nyakubahwa Perezida Paul Kagame, icyo twamusaba nuko yaturenganura akaba yatwoherereza abashakashatsi bakora ubushakashatsi kwibijyanye n'iby'ubu butaka n'akarengane abaturage dugumye guhezwamo.
Aho ageze handi hose twumva bahuye n'ibibazo nk'ibyacu abarengera akabarenganura.
Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dutandukira igisata c'impunzi kivugwamo ivy'imyiyerekano y'abarundi bo mu ikambi y'agategekanyo ya Kavimvira biyerekanye ejo kuwa kane basaba gutahuka bivuye ku buzima bubi babayemwo. Abavuganye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo bamubwiye ko barambiwe n'ubwo buzima bubi babayemwo muri Republika Demokarasi ya Congo, gutyo bakifuza kwitahira.
Izi mpunzi ziganjemo izimaze amezi 3 zivuye mu nkambi ya Rusenda Murongwe, ndetse n'izimaze iminsi muri nkambi y'agateganyo ya Kavimvira aho zikambitse ku mupaka wa Kavimvira uhuza Congo n'u Burundi. Zabwijwe ijwi Amerika impamvu yatumye zikora imyigaragambyo.
Twebwe igituma twaje mu myigaragambyo hano nuko tumaze amezi arenga 3 bamwe ngahaturi mu Kavimvira batwara abagenzi bacu, abandi nabo baduhindwa dutwara mugo batuzaniye ko yandi makomva arenga yo mu Rusenda. Nubavuga yuko bakimena abandi tukigorenga twebwe niba tugaburira abo mu Rusenda bo barabagaburira bakuvuga tubabaje twa kwa kumuta dutwara abagenzi bacu baducako bavuga ati mwebwe ntimuzwi muzogumira hanyene nyime mwizanye.
Nahimana Kevin na Manirakiza Dieudonné bara ku mupaka ahari zimpunzi z'abarundi zifuza gusubira mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko haseri na leta ya Congo byari bikwiriye guhagurukira ikibazo cyabo bagatahukanwa kuko bugarijwe n'inzara.
Ubwo bugari bwabo ntabwo turonka, ayo manjegeri yabo ntabyo turonka. Twiyunguruje ngo tugiye guhiga akaraka cyuca dufatwa tugapfungwa abandi tugakubitwa abamama bagafatwa ku nguvu, none nako karaka kamagaravio bene ko bahakanye ngo kamani mafuniko kamani mafuriko ibyabaye byayo ngo turiko turonona amazingira yabo. Rero twebwe icyiyumviro twafashe nk'abantu twafashe ikibazo cyuko twoza tugahunguka tugataha tugasubira iwacu mu Burundi yo twavuye tukagenda gupfuma dutesekera iyo
kubera nshaka gutaha kubera ubuzima bwo mu ikambi bwaratunaniye. Twideparashe tugashika hano mu kigo bariko baratubwira ko bagira batujabukane Burundi. Tumaze kuhashika twasanze batanga amafaranga kugira bajabugwa abo bantu. Twebwe rero ducatura yabura. Tumaze kuyabura abacu baciye baducako amakomba shika 5 yose araheza ducako kugira dufungure tuja mu igaravie kwikorera igaravie dukorera amahera ijana nita tujeore ikintu nipfuze leta yacu y'u Burundi ni leta mvyeyi leta nkoze. Ndasaba yuko leta y'u Burundi yo dufasha idukure hano ku mpaka twamaze kuza n'abana bariko baradupfira ko ninza badufashe natwe batujane mu gihugu cacu cy'u Burundi kubera aya magogo turayarambiwe.
Niyonzima Pascal nawo amaze amezi 3 avuye mu nkambi ya Murongwe ariko abura uburyo atahukanwa.
Ubuzima tubayeho twebwe nta buzima dufite hajya tumeze twahaje batubwira abasha batujyana mugabo usosige kurondera rasio we baragufata bakagufunga atacuzira na kimwe. Hama abaje rero bavuye mbazanywe n'amabato bagashya babandika bakaba aribo bagenda natwe dufise amafomu kandi natwandike ngo tugende bakaba batubwira ngo mwarezanye ntubasabe ngo irasiyo ngo baraguhirasiyo oya nibaguha n'ikintu na kimwe we kuva ku mazi kuri byose nta na kimwe baguha
kubera
ngo warizanye ushaka gutaha iwanyu no gutaha ntutahe.
Umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira Bwana Dominico Kaleko avuga yuko impamvu badacura izi mpunzi zakoze imyigaragambyo ariko zitujuje ibisabwa kugira ngo zibe zasubizwa i Burundi, kuko muri zimpunzi hari zivanye mu nkambi ya Rusenda n'iya Murongwe zikaza guhungukira mu Kavimvira. Muri iyi minsi komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi hamwe na se bivuga yuko birwungura impunzi zo mu nkambi ya Rusenda na Murongwe ziri muri territoire ya Fizi. Vedaste Ngabo ku bwaradijwe igihe Amerika uvira mu tarachi vyepfo.
Vedaste Ngabo, tukivuga ivy'impunzi, leta ya Tanzania ikomeje gufata ingingo zitanezereza impunzi z'abarundi bahungiye muri ico gihugu. Inyuma y'iyugarwa ry'amasoko rusangi no kubuzwa kurima, babujijwe gutunga ibitungwa bitandukanye vyahora bibasahiriza. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika James Jovini yabagendeye bamugira uko bazakiriye.
Mwiyinduto ya nka mu nkambe turayigoremwo cyane kubera kuvana n'ukuntu ibintu bafata bakaduha ibihano, impene, inka, ntama ngo nibabikureho mu nduta. Kandi arivyo nariko byo dufashije nk'abantu twiriranye, tutafise abantu badufasha kubarera. Ukazusanga nk'umuntu yoba azifitiye izo mpene aho izo ntama, ibyo bindi abatunze bigatuma nariko bidufasha. Arashobora kuba agenda no ku isoko akagurisha nk'agahene kamwe nk'utu n'ubudanza nk'utwo tunyanya, usanga aragera gushoreye nawe karunka utuntu uhereza abana. Kuko n'umuntu ntiyobaho n'umuntu akaba mu nzu ata n'ikintu na kimwe kigira n'ikimwe kiramurinda. Ninkira rinda umuntu, impene ikarinda umuntu. Umwana arashobora kugwara akabura utudonge muwo mwanya dufitiye ku buryo ukagenuka kadandaza umwana akaronka utuntu nyene two umufashisha, ndetse nawe ukuze ukaronka two wifashisha mu mwanya uba ufite ku mwanya wo kudandaza. Ariko ubitwariye ko rimwe nk'inka nka zibiri aho zitatu kagenda kuzidandariza rimwe, urumva katanya ngo biba birimo.
Twebwe aha n'ukuri turafise ingorane nyinshi, kandi izi ngorane n'ukuri turabona ko ziturengeye. N'ukuri turasabye yuko mwadufasha mukadukurikiranira, mukaturabira n'ukuri ibi bintu, mukaturabira natwe yuko mwisunze yuko natwebwe turabana babantu, mwisunze ko turabantu bahema kandi bahumeka. Kandi naho ego turi impunzi, mugani si kuvuga ngo turi impunzi zapfuye cyangwa si kuvuga ngo turi impunzi zitagihema.
Twebwe twabaye impunzi keshi twagomba UN na Tanzania ukuntu boraba bakaraba ukuntu bodukurana hano bakatwunguruza, kuko nk'abamaze gufata ibihano byinshi twebwe tuba tugowe bato bato. Urabona nk'aha anye duhungutse nk'abantu babaye mu makambi keshi cyanke bahunze keshi ntibashobora kuronka naho baba cyane ngo baronke ifashanyo zikwiye. N'iyo umuntu agiye apfa yangara uko nyene atagira yajya niyapfa. None twasaba nka yuwe ni nyene na Tanzania yatwakiriye ukuntu botworohereza kugira ngo nibi bitungwa barabe ukuntu bobigumizaho, kugira ngo abantu nyene baronke nk'amata bagabo bahereza abana. Nk'uko ubona yuko impunzi z'amazagowe ati bini bizogira gute bizobafasha bibafashirize ubuzima bwanyu.
Leta ya Tanzania n'ukuri twayisaba nk'uko yatwakiriye itwumvirize amaborogo yacu, itwumvirize ivyacu kuno bimeze ubuzima bwacu nk'uko ari umuvyeyi. Kuko umuvyeyi iyo yakiriye umwana amwakira umwana kugira ngo amubungabunge amutunge mugwa neza, ingorane zose ashobora kuba ko bashobore kuyante kuzibona. None mwumva nk'uko batwakiriye badukunda, nibadukundi ubuzima bwacu batugwanire nk'uko babisavye yuko botugwanira.
None uburaba bafashe ibihano, none ko bafashe ibihano, bafashe ibihano by'impene, bafata ibihano n'ibiribwa, ibiribwa baragabanya. None hariho nka twebwe twahunze kera kuvana natanguye guhunga nkiri mutonya tugenda mu misozi yahariya muri Tanzania nyene harabana n'ikigoma. Tubayeyo niho bageze rero kuri ndade ati nimuhunguke turaburiyo tuja niyo tubu. None nk'ubu kubafashe n'ibihano ngo abantu bose nibahunguke natwe n'abana twavyariye ino sinahantu hiyo twabaye, none tuzoca tugira gute? None n'aya masoko urabona bayateyemo ibiti, nta kuvuga ati rero umuntu azorya gute, azobaho gute, nta mboga batopokeza, nta tomati. None
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi reka twe turabangiriye ngaha ibiganiro vya mbere twa twafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda ariko imbere yuko duhana gahindukira tugende turatumiriye mu bindi biri imbere kuri micro mari kumena Jo Diana ni nahazwe amajwi ibiganiro vyacu akabegeranijwe na Facile Gebehu twe duhagarikiwe na Frederic Mudikije twe mirero ku izina rya bagenzi bacu tubifurije kugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu turaza ngera mu bindi biganiro tugiye kubategurira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.